yebobi.com.
Toka kunga muruko gukundana akaba mugwiza nana hiriwe nana hiriwe.
Yebobi.com.